Muri ico kiganiro intumwa idasanzwe ya Perezida Obama mu karere k'ibiyaga binini yemeje ku gihugu ciwe kitazigera gishyigikira na gato abashaka guhirika ubutegetsi cyo kimwe n'abagira ibitero bihitana abanyagihugu. Tom Perriero avise n'icyabwira leta.
However, we have also raised concerns that not every critic of the government can be reduced.
Nubwo biruko ufite icyumviro kidasa n'icya leta wese cyanke ufite icya yagiriza ntiyoca yitwa uwashatse guhirika ubutegetsi si ukubera umuntu mutavuga rumwe ategerezwa kwitwa umugizi wa nabi. Aho ikintu nyamukuru ni ugutandukanya abantu badahuza na perezida ku bijyanye no gushaka guhindura ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha hamwe n'abari inyuma y'ibikorwa bituma umutekano muke. Nicyo gituma kuva mu ntango leta ya Amerika yamishyigikiye ko haba ibiganiro bigahagarikirwa n'akarere hakaza intumwa zigenga z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo zerekane ibyaha byakozwe na leta ku ruhande rumwe n'ibyakozwe n'abatavuga rumwe nayo ku rundi.
Exactly what crimes have been committed by both the government and the opposition.
Tom Perriero avuga ko ikiringo c'indwi zibiri ziri imbere gihambaye kuri leta y'u Burundi kuko u Burundi buzokwakira umunyamabanga mukuru wa ONU n'intumwa z'abakuru b'ibihugu vya Afrika imbere yuko haba inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Amenyesha ko aya manama atakiyavuyemwo ibintu bishobora kunyuka mu Burundi ariko akagira ati reka twizere kubwiwe ngo ni gihe nasubirwamwo ku Burundi.
This is a golden opportunity for the government of Burundi to show its seriousness about
aka kazobara karyo kadasanzwe nasubirwamwo kuri leta y'u Burundi kugira ngo yerekane ugushaka ifite aho kugera n'intambwe imaze gutera mu gushiraho icyuka ciza kwitangaza makuru byigenga n'abahinga ba Afrika bigenga. Leta yatubwiye ko ibyaha by'ubwicanyi ndengerabutungane yagirizwa atari ibyo. Inzira imwe yonyine ishoboka yo kubihinyuza ni ukureka abahinga bigenga n'amenyeshamakuru bigenga akagira amatohoza adahengamye kuri ibi bintu by'agahomera
buntu.
Mu rugendo rwiwe Tom Perriero yarabonanye n'umukuru w'igihugu mbere kuri uyu wa gatandatu bari kumwe mu bikorwa rusangi mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi ahari ko hubakwa ishuri. Mu byo bavuganye n'ibyo yumvise hari byamuhaye ibyizigiro.
There was a very positive statement yesterday from President Nkurunziza.
Perezida Nkurunziza yashikirije ijambo ryiza cyane aho yasaba abantu kureka imvugo y'urwanko no kudasubira gutuka no kwifatira mu gahanga Perezida Kagame. Ni imvugo yubaka uwasigaye kuraba ko bashigikiye Perezida Nkurunziza bazubahiriza. Inyungu idasanzwe ya Perezida Obama mu karere k'ibiyaga binini asaba leta y'u Burundi kureka amaradiyo yigenga yubgawe agasubira gukora no gushiraho icuka gituma amenyeshamakuru bahunze batahuka mu gihugu akayishimira kubona yaremeye iyugururwa rya radio televiziyo Rema na radio Isanganiro. Mu kiringo cy'amezi adashika cumi Tom Perriero amaze kugendera Burundi inshuro zirenga zine. Perriero yabwiye amenyeshamakuru ko intego y'igihugu ciwe ari ukwanyagihugu bose boba mu gihugu c'umutekano agateye akazi na muntu kubahirijwe kuri bose atawanrya wangura atari mu bijanye no kugabura ubutegetsi hagati y'amoko gusa ahubwo umurundi wese akishira akizana nk'uko amasezerano ya Arusha abitegekanya. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.